VOA. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuje mwese abatwumva hano muri studio i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mukomeze mugire kandi ibihe byiza. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Bari mu bihe byoroshe na gato kuko bamaze igihe cy'amezi atatu, ahamvuga abo batatu ba mbere, amezi atatu kuva ku igenekerezo rya 11 z'12 kugera uyu munsi bugaraniwe kuri ubwo bushikiranganje.
Uyu ni Bwana Jacques Nshimirimana, ni umuyobozi w'urugaga rw'imiryango ihana uburenganzira bw'abana mu Burundi. Aravuga ku kibazo cy'abakobwa b'abarundikazi bari mu maboko ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, igihugu cya Kowete. Ni nyuma yuko abakobwa abakoresha babo bafatiriye za pasiporo zabo muri icyo gihugu. Iyi nkuru kimwe n'ibazo bikomeje kugariza impunzi ziri muri site y'abakuye mu byabo mu Burundi. Kurahira kw'abacamanza babiri b'abagore mu rukiko rwa Afrika rw'uburenganzira bwa muntu. Izo nkuru zose ni mu kanya gato ku ijwi rya Amerika. Ndabararitse. Abakobwa batanu b'abarundikazi bari mu maboko ya Minisiteri y'Ushinzwe Ubutegetsi bw'Igihugu mu gihugu cya Kowete ibarindiye umutekano. Urugaga rw'amashyirahamwe yita ku burenganzira bwa muntu kimwe n'imiryango y'abo bakobwa irasaba Leta y'u Burundi gufasha abo bana gutahuka mu gihugu. Ni inkuru tugeze n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi, Eloge Wirikaneza.
Nkuko bisigurwa n'imiryango yabo bigeme, babiri bajanywe muri Kuwaiti bakuwe mu Buganda iyo bari kwiga, batatu nabo bavanwa ku butaka bw'u Burundi. Urunani rw'amashyirahamwe hanyu hagati y'akabana FENADEB ruremeza ayo makuru. Umukuru w'urwo runana amenyesha ko abo bigeme bari mu bihe bigoye cyane. Jacques Nshimirimana.
Ntibari mu bihe byoroshe na gato kuko bamaze igihe cy'amezi atatu, ahamvuga abo batatu ba mbere, amezi atatu kuva ku igenekerezo rya 11 z'12 kugera uyu munsi bugaraniwe kuri ubwo bushikiranganje. Igituma tuvuga yuko bugaranywe badafunzwe ni ukubera ko nta cyana kimwe babagiriza. Mugabo barugaranywe kuko impapuro zabo zo gufata ko ingendo bimwe twita amapasiporo barazibimye abakoresha babo, kandi badafite izo mpapuro ntibashobora kugaruka ngaha mu Burundi. Kandi bavuye no ngaho ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Kowete, abapolisi baca babafata bakaca bafunga. Rero abo bigeme batinya kuja gufungwa nabo abapolisi kuko babafunze babakorera ibidakogwa, bakavuga ati reka dupfume tuguma ngaha ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu babone ibibazo turimo.
Uko biri kose utwara FENADEB basanga bitogorana kugarukana abo barundi kazi.
Aba bana bo muri Kowete twebwe turafise icizere cyane ko bashobora gutaha. Leta yacu bishizemo ingufu, umushikiranganje ubushikiranganje bujejwe imigendarane y'u Burundi n'andi makungu bishizemo ingufu, abaserukira u Burundi mu bihugu by'Abarabu. Abo bana twamaze kubabwira aho batumbereye ni ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Kowete. U Burundi burungitse umuntu agenda karabaho abo bana babigeme bari bakabashira n'andi mapasiporo. Amazina yabo turayafise, yababyeyi babo turayafise, amafishe muri PAF baronka amapasiporo arahari. Abo bana tubaronkira izindi pasiporo hama bakaronka impapuro bashobora gukoresha mu kugira bashobora kugaruka ngaha mu Burundi, birashoboka.
Umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu arahumuriza imiryango yabo bigeme. Tuvuganye kuri telefone, Ambassadeur Bernard Ntahiraja yibukije ko mu nshingano ubwo bushikiranganji bufise harimo gutunganiza Abarundi babwituye bose aho baba bari ku isi, naho byoshika igihugu kikaba kidafise ubuserukizi nk'uko biri muri Kuwait. Naho hari ico cizere, Nshimirimana abona ko bakora urudandazwa rw'abigeme mu bihugu vya Afrika na cane cane mu karere ka Yase bubu ya mayeri mashasha.
Iyo turiko tuvuga urudandazwa rw'abantu bikogwa n'abantu b'abanyabwenge, bikogwa n'abantu bafise uburyo bwinshi, bikogwa n'abantu bafise ingufu, bafise ibigwanisho, bakoresha ibirobere, bakoresha iterabwoba. Nta gihugu na kimwe muri ibi bihugu mubona tumaze iminsi dusemerera tuvuga batarimwo. Bobo ubu unamashirahamwe azwi akomeye nk'ubuno banka karorero nk'abana b'abarundikazi kuvaho Leta y'u Burundi yerekaniye yuko ihagurutse ikabuza ayo mashirahamwe yuko akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubu ico bakora niki? Baca barindira abana b'abarundi bagiye kwiga nko mu bihugu vya Uganda na Kenya bakaca babategera bari kwishura umuvyeyi yari ngaha mu Burundi n'abavyeyi benshi cyane barunga ikabana batarigera bahonyurayo batanahaze batazi n'ishura abo bana biga umwana ashitse yakaca korokera mu mugwa bamwe bita barabatere bajeje kubarokrita bakaca baterura umuvyeyi akaba ari ngaha mu Burundi aguma zinga umwana ari kwishure umwana yibereye muri Kuwait ari muri Liban ari muri Arabie Saoudite cyangwa muri Oman hariho nk'ishira muri komeye cyane ryo muri Kenya ritwagwa n'umuntu w'umukenyezi niwe yatwaye n'aba barundi kazi
umukuru wa FNADEB asaba abavyeyi barunga ikabana kwiga mu bihugu by'umuryango wa Yase kuhaga bira leta nayi hamagarira gufata ingingo zotuma abana b'abarundi bacungerwa bihagije muri ivyo bihugu
abavyeyi ikintu tubasaba cyane cyane abavyeyi barungika abana babigeme ku mashuri niba bakurikirane nibaganire nabo nibavugane nabo bumve uko ivyigwa biriko biragenda bumve aho bageze nico gituma abavyeyi twipfuza yuko bacugwevu nibakanurega abo bana nabigihugu mugabo mbere ko baba bigihugu nabo abavyeyi babavyaye hanyuma ikindi naca abajejwe indero mu Burundi nibavugane n'abajeje indero muri ivyo bihugu abarundi bahurumbira abarundi benshi barahurumbira igihugu c'u Buganda barahurumbira igihugu ca Kenya igihugu c'u Rwanda nibavugane abajeje indero muri ivyo bihugu baturabire neza abana bacu niko gufashanya hagati y'ibihugu ibi bya East African Community byose tuvuga bitaza bidufasha gukurikirana ineza y'abana bacu ntacu bizoba bimariye ibihugu byacu nibabiyage babivugane habeho meme na maraporo berekana mu mwaka uyu nuno haje abarundi bangana gute kwiga mu Buganda
iruhande yabo bigeme batanu ubuganiwe muri Kuwait hari izindi mpapuro z'inzira z'abarundi kazi 12 passport zafatanywe umutanzania kazi kuri uyu w'Imana uwo mutanzania kazi yari yabarondereye impusha zo kuja mu gihugu cya Arabia Saudite yemeza ko boswa 12 bari muri Kenya igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka byose kugira ngo abo bigeme ntibatwarwe umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza kandi ko mu kiringo cy'umwaka abigeme n'abakenyezi bari hagati y'ijana 50 n'amajana 2 aribo bagarujwe n'igipolisi bajanywe mu bihugu by'Abarabu ibihugu abarundi kazi bakunze kugurishwamo ni Arabia Saudite, Kuwait, Liban hamwe na Oman. Turetse bake bagira amahirwe gukora bagahembwa abenshi muri bo bisanga bashowe gukoreshwa ubuhumbu. Eloge Wilika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eloge Wilika neza turacyari mu Burundi. Abanyagihugu muri site ya Gateri muri komine Buganda yo mu ntara cy'Ibitoke ntibakozwe umugambi wa leta wo kwimura abakuwe mu byabo bari muri za site zitandukanye mu gihugu kugira ngo basubire mu masambu yabo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse ni we uduha ibisobanuro birambuye nyuma yo kuganira namwe muri abo banyagihugu bari muri site ya Gateri.
Abibazo ni byinshi mu menyesha makuru dufite.
Abanyagihugu bahano muri site Gateri bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kwimura abatesheje izabo bo mu masite yose yo mu gihugu bagasubizwa amatongo yabo batawakira neza. Aha tukibutsa ko aba banyagihugu baje muri no site mu mwaka w'2026 bahungutse bava mu mico itandukanye yo mu gihugu niyo hanze y'igihugu. Imvo zo kutakira neza uyo mugambi nuko benshi muri bo bavuga ko batagira iyo boja kuba. Aha mbere bamwe bagatangazwa n'ukuntu leta ifashe iyo ngingo muri kino gihe mu gihe itafashe ingingo yo kubafasha kurondera amatongo yabo bagihunguka. Aba ni bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Jesse numva rero ukuntu baba hakiza icyumviro kivuga ngo bajye abantu ngo tuzobikura hajya ngo tubimure ngo tubajane ngo arabe ahandi hantu baje. Aho hantu boja na leta itabonye hakiri kare batarirwa baradukura hakurya. Aho hantu hova hehe?
Nabyo kuvuga ngo barafise yo boto cyane cyabone menga biragoye kabisa ahubwo bo turabukuntu umugambi bo dukorera ahubwo bakaturose umwe wese anari bukubita gasuka abo batwita impunzi bakadukura ko ayo menyo yabatwenze kutwita ngo turi impunzi kandi turi bene gihugu
kwega naho bowe buvuga ngo leta ngo rikira twirukana tuzoja tugenda kurunda najya ku ikomini no bazomenye batujyana nayo kurunda afise yo tujya
nibo bazomenya aho badushira ariko ko aribo badusize ngaha nibo bazokongera ukamenya aho badushira
imiryango 127 ku 335 iba muri site Gateri iramaze kubakirwa amazu meza ya kijambere amazu yubakishijwe amatafari ahiye agasakazwa n'amabati abayabamwo bibaza ikibazo nimba ayo mazu baheruka kubakirwa nabo bazoyakugwamwo urongoye site Gateri niyo nkuru Ibrahimu wewe abona ko amafaranga yubakishijwe ayo mazu bari kuyabaha bakimenya ubwabo iyo baje kugura amatongo
iyo bafata umugambi wo kuvuga bati ahubwo kugira ngo bajye abantu bahave tuvenga hamwe isite bagafata amafaranga bavuga ko bo inzu ihagaze ku 8 million batwubakiye bagafata aya mafaranga bati aya mafaranga rero ngayatura yabashiriye ngaha ku makoni yanyu aya mafaranga kuramwo amafaranga mugure parcel mucemo mwiyubakiramo inzu ibaya baye ayasigaye twaca tuguraho turima namwe yisite twaba tuhavuye uko nyene mugabo ko batabikoze uko cyese umva handi hano bazotujana
kuri ivyo bibazo bijanye no kwimugwa kuri aba banyagihugu musitaneri wa commune Buganda Bigirimana Emmanuel arabahumuriza aho avuga ko wewe yizigiye ko uwo mugambi wa leta utabega
twitwibaza yuko bari abantu uyo mugambi utabaraba kubera yuko nkuko mwayibonye nabantu bubakiwe amazu tufatare yuko iriya nzu iri mwitongo barimo kandi birashika yuko ku ruhande rwaho bashobora gukubitaho agasuka bakuraho akajumbu canke uduharage mu isanzwe ego no mugambi wa leta wazubakiye twibaza yuko atawo yuko bozigurisha cyangwa abahereza amafaranga yo kugura amatongo abo rero twibaza kujya mugambi bazosubizwa bimungu iwabo bajya batarimo
nubwo biruko abanyagihugu bo muri site gateri ntibahagijwe nuko bafise ayo mazu mu gihe badafise aho barima
wararose aho tuba hakomeye mugabo urabyunzu naho ikomeye uyirara namwe inzara n'ikibazo kirekire nshobora gufata itafari nguzura arivungurujya utarose ahantu kubita gasuka ubyukuri inzu zari nziza bari buraro bwiza umuntu yobaho n'umuryango akabaho n'abana gapfa basigaho byukuri nabo bakabaho
naha nyene musitaneri wa commune Buganda aratanga ivyizigiro kwaba banyagihugu bazoronswa amatongo yo kurimamwo kuri uwo mutumba wa Ruhagarika urimo site gateri mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuve gato mu Burundi twerekeze mu gihugu cya Tanzania aho kuri uyu munsi wa mbere Arusha abacamanza babiri bashya burukiko rwa Afrika rwarize uburenganzira bwa muntu barahiye kugira ngo batangire imirimo yabo bombi n'abagore ibindi bisobanuro tubigizwe n'umunyamakuru wa Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukorera ku cyicaro cy'urwo rukiko Arusha muri Tanzania
Unumfasoni tujirane Rose Chizumira ava mu gihugu cha Malawi ariko ararahira ko azokora akazi kiwe neza atahengamiye atankunzi kandi ko atazokwigira mene ibanga ry'akazi na rimwe nahazoba yarangije ikirengo ciwe
My term of office has expired
na mugenzi we Madame Shafika Ben Sauda aturuka mu gihugu cha Algeria indahiro ni nkiyo wewe yarahiye mu carabu
اقسم ان اقوم باداء مهامي وممارسه سلطاتي كعضو في المحكمه بشرف
ابو فاسون بابيري باسوبيريه abandi bacamanza babiri babagabo bava muri byo bihugu nyene ikiringo cabo carangiye mu mpera z'umwaka uheze umunya Algeria Ben Sauda yabwijwe ya America kwazoshira imbere agateka kabana n'abagore
déjà en Algérie on fait beaucoup pour les droits des femmes et
atetwe dusanzwe turi muri urwo rugamba rwo gukingira agateka kabana n'abagore hari n'amategeko menshi bere twaheruka gushira mu ngiro uburenje kubandaniriza icyo gikorwa mu karere ka Afrika yose nje kubabera abavugizi kuko agateka kabo ntikubahirijwe bikwiye imijyango iruguru uyu mwanya wose kuri bo Sentare ya Afrika ejejeho gateka kazi na muntu igizwe n'abacamanza 11 guhera ubu batanu muri bo n'abagore iruhande yo gushima ko ibitsina byubahirijwe Sylvain Auré umunya Cote d'Ivoire atwariyo Sentare avuga ko ibihugu bya Afrika bigikwega ibirenge mu kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo Sentare
nous atteignons notre objectif de parité à cette cour.
Turashitse ku cifuzo cacu kwise ntayo kubahiriza neza ibitsina. Ni intambwe ikomeye kuko barazanye n'ubumenyi bwabo bwinshi. Gusa turacyafite ikibazo cuko gushika ubu ibihugu 30 byonyene ari byo bimaze kwemera amasezerano y'isentare. Muri ivyo umunani n'ivyo birekurira abanyagihugu bavyo bakatwitura. Dutera kamo n'ibindi bihugu kwikubita gashi bagashira mu ngiro ivyo bonyene biyemereye mu gutanguza iyi sentare kuko ni nabo bayishizeho intego nuko Afrika yose yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu
total au niveau de l'Afrique
ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko iyo ngendo y'ibihugu vya Afrika ari yibandanya guhonya ngagateka kazi na muntu Dieudonné Wedi Jamba n'umunyamabanga mukuru w'iryo huriro
le plus tôt serait le mieux parce que nous savons que dans le continent il y a beaucoup.
Ivyo bihugu bitarebeze mu masezerano nibibikore vuba kuko agateka kazina muntu kabandanya guhonyangwa muri Afrika. Ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho bagatunganirizwa nabi ntibishimira ingene imanza zaciwe. Aho niho rero iyo sentare yabwirizwa kunyarukira, ariko ivyo bihugu bitarasinya amasezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye.
Si la cour n'a pas compétence dans ce pays là, vous voyez que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes là.
Ibihugu bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyo sentare ni Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Malawi, Côte d'Ivoire, Uganda na Tanzania. Naho biruko Uganda rwatangaje mu mwaka uheze ko gwisubiye ko mu gusinyura amasezerano yemerera abanyagihugu kuyitura. Uwutwa iyo sentare avuga ko iyo ngingo ataca ihindura ku manza zamaze gushingishwa. Mu kwinubi iyo sentare Uganda rwashikirije ko rwasanze iyo sentare idaha agaciro ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Umwaka umwe utegekanijwe n'amategeko kugira ngo icifuzo c'u Rwanda kije mu ngiro uzohera muri uku kwezi kwa gatatu. Bihuriranye no ku rubanza rw'umunyarwanda Madame Victoire Ingabire ruzoburanishwa hagati muri uku kwezi nyene. Yitwara igiye guciwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 imbere y'uko kivuga ko cikuye muri iyo sentare. Yitwa yavuga ko u Rwanda rwahonyanze amasezerano akingira agateka kazina muntu mu kumuta muri yompi no kumufunga. Pye Clavin Yunkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Izuba ryinshi n'amapfa mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba byatumye hari abaturage bibasirwa n'ikibazo cy'inzara. Mu cyumweru gishize ubwo yari mu ntara ya Kirundo mu Burundi, imwe mu ntara zimaze iminsi zugarijwe n'ikibazo cy'inzara, umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yavuze ko inzara iri mu Burundi igendeka ugereranije no mu bindi bihugu. Gusa aho mashyirahamwe adahana inyungu za politiki mu Burundi arimo Orcom rihanira kurwanya ruswa siko babibona. Mu kiganiro muri Isanga ku ijwi ry'Amerika, Bwana Gabriel Rufyiri uyobora iryo shyirahamwe asobanura ko leta ikomeje kwirengagiza uburemere bw'ikibazo cy'inzara.
Mu bisanzwe abanyepolitiki iyo bariko barashikiriza amajambo ya politiki, twebwe turafise ingene tubyakira n'ingene tubibona. Amaleta yose ubiravye afise imvugo imwe ku bijyanye n'ibibazo bira biri mu gihugu. Bobo rero bagira icyo nokwita mu Gifaransa communication politique. Mugabo twebwe nk'abanyagihugu turaba ibintu babiri ku rubuga, turaba ibintu babiri bihari. Rero sinibaza yuko bajije umukuru w'igihugu canke leta muri rusangi yuko ibyo bavuga bashobora gutanga ibyemezo ntibashobora kubitanga, kuko ku rubuga ibiboneka nibiri mu maraporo bitandukanye cyane n'ibyo bariko baravuga. Nico gituma twebwe twibaza yuko iyo twetwe yita ko ari imvugo ya politique kugira gusa ngo abantu bahumurize abanyagihugu.
Mwitangazo mwasohoye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mwagaragaje ko leta ikoresha imvugo ebyiri kubijyanye n'ikibazo cy'inzara mu Burundi. Icyo mushaka kuvuga ni iki?
Nico rero kuko leta uravye neza mu mvugo yayo yo yirahakana yuko atanza rihari. Nibyo umuntu abona nibyo yemera ira ibifata kumengo ni ibintu bitoyi cyane. Mugabo twebwe mu mashyirahamwe yatwe tuvuga tuti yuko ibyo babivuga kubera bo barara bafunguye bo badashonje atangorane bafise. Mugabo ntushobora gufata igihugu nk'u Burundi uno munsi ari igihugu giharugwa mu bihugu bya mbere bikenye ku isi, abanyagihugu batagifungura, abanyagihugu bahunga kubera inzara, abandi bagapfa kubera inzara. Umuntu agacapanga ibintu bimeze neza, twebwe tubifata nk'ibyo ko ari ibintu byo gutamba abarundi ku muvyimba.
Kuri mwebwe se musanga icyo kibazo cy'inzara cyangwa se ibura ry'ibiribwa kifashe gite muri iki gihe mu Burundi?
Sishyiramo urikomere ibivuga, sinagenda bivuga, ni leta ibivuga yinyegeje hamwe n'amashyirahamwe asanzwe ayifasha. Nagomba ndabahe urugero rw'amaraporo atatu leta kandi yemera nayo nishigikira. Ubwa mbere ishyirahamwe OCHA ni ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kuraba ibyo gufasha abarenze rya ONI ryarasohoye icyegeranyo itariki 19 z'ukwezi kwa nzero, kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Mwicho chegeranyo yavuze yuko abanyagihugu ibihumbi hafi abanyagihugu ibihumbi 4 bapfuye mu mwaka w'2016 bivanye n'ikibazo cinzara hamwe na malaria. Ibyo byose bikaba byaturutse bifise imvo zibiri. Imvo ya mbere ni imvo ivuye ku ruzuba kubera ihindagurika ry'ibihe. Imvo ya kabiri ni kubera ifashanyo ziza mu gihugu zagabanutse ku rugero rurengeje urugero rurenga ku bice 50%. Kigira kabiri ni uko bavuga yuko mu ico cegeranyo leta kandi yemera nayo babwiye abanyagihugu miliyoni zirenga zitatu bakeneye gufashwa byihuta. Leta yasavye imiliyoni 73 z'amadolari, ni ukuvuga amamiliyaridi yababa hafi 180 y'amafaranga y'amarundi akenewe kugira ngo igihugu gishobore gufashwa. Ikindi nasho nagira ndababwire cavuba cane co mu ndwi zibiri ziheze, inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje icegeranyo cyagizwe n'umugwa w'abashingamateka w'amaho uraba ivyurimye n'ubworozi. Ico cegeranyo yakigize mu maprovince 12 aho basanze umwimbu kuri sezo a wagabanutse ibice birenga 40 kuri sezo b naho ukazogabanuka ibice 50%. Murumva rero ko ibintu bitoroshe.
Hanyuma se bwana Rufyiri, leta cyangwa se guverinoma yunguka iki iyo ishatse guhisha ko ikibazo gihari?
Kwebwe turavugana nabo tukababwira yuko burya kubihisha kandi biboneka atacho bari kubarafasha abanyagihugu. Abanyagihugu bakeneye gufashwa. Twebwe n'ivyo tuguma dusemerera tubasaba n'ubu uya ku munsi wa gatanu heze twararunga ikiugwandiko umukuru w'inama shinga mateka na nkinguza mateka turaha amakopa abantu batari bake tubabwira ibitari bike bategezwa gukora kandi twarabonye kugwa bashikiriye. Rero tukibaza yuko aho guhakana yuko inziri kwirasha kandi umwotsi uboneka, nibaza ko bukwemera kabi kuko barakuze kandi nacho bibagira. Ni hamwe nyene usanga abantu baguma barondera kwihagarara ko kandi mu byukuri ibintu bitameze neza. Sinumva simbona inyungu nimwe leta igira yo guhakana ibintu bihari. Nicyo gituma mbere mu rwandiko twandikiye umukuru w'inama nshingamateka twamushimiye cyane kuko twarabonye ko yakoze ikogwa gihambaye naho bitahora bikunda gushika kenshi. Twaramwandikiye urwandiko tumushimira kuko yarashoboye kugira uyo mugwi uragenda mu gihugu uratanga icegeranyo. Hanyuma ikigira kabiri baratuma ko umushikiranganje w'amagara y'abantu arabihakana ko atabantu bariko barapfa kandi abantu bashika ibihumbi 4 barapfuye amabiri mu maraporo ya OMS biboneka bigaragara. Rero ntitwumva ugo rukundo leta yo bikunda abanyagihugu bariko barapfa mugahe kavuga ko atari umwari kwarapfa. Simbona ugo rukundo rwarigo.
Kuri telefone dufite kandi Claude mwiriwe neza.
Ibato twagomba kubaza umutumire nko kubona umutumire yaragabanije umuriro nuko yahura akora oba hahindutse iki? Ikintu twumubaza ca mbere ni umutware arabukumwe ne ibi turire biribwa ubusurabye kiro cy'isuka ni 3,500 umufuku gugwa hagati y'160 n'140 kandi usubiye inyuma kuraba abo barufiri ibusanga isukari hani nariyo bayidandaza abafisa mari mantasiyo ngaha a oyindi hariya a yindi hariya none ni kubera iki bo batafata bakorera abanyagihugu?
Rufyiri udandaza isukari?
Nibaza nkeka ko yanyitiranije jewe nta sukari ndandaza. Sinibaza yuko ndayidandaza ara mugabo arashobora kubi kuvyerekana hamwe yo bafisa ivyemezo. Nibaza ko atangorana yo bivuga kuko najewe sindi hejuru y'amategeko.
None ko yahora afata akifatanya ubu bikorwa byiwe turiko turaraba mengo ntaca kibinedwe ko no kuvuga atakivuga ntaca terera ico nakimubona mbere twa tuzi ko nishira mu gyojo baryarugaye arasubira twibutsaho yo bakorera ubutumu tukeneye ko tumubona turaba ku mapankarte hana hagikorera ntakivugwa n'abakozi biwe sinzi yo bagiye arakuye kutubwira akatuvugira nuko bwa mbere yaho ravuga akitanga imyerekano itaraba urako tukangurira tukaje imbere mugubugu natwe tumwumvise no munsi kuri radio kuko kuri radio z'igihugu nta nimwe akivuga ko arakwiye kutumenyesha rero ahantu yagiye nimba yagarutse kutuvugira aturabinza ari aturembeje ibiharage igihumbi n'amajana umunani kirundo byahora bigugwa amajana atanu muri iki gihe ubu kigugwa igihumbi n'amajana atandatu rero nta kintu ashobora kubona coba gike gikwiye gukorwa vraiment akaba nimba nawe yaragiye mu banyepolitike akabitubwira tukabimenya kuko tumvirije imvugo yiwe yarahindutse umuntu abanyagihugu akivugira afite ingufu n'ishaka asoma raporo zasohowe n'abandi raporo ziwe ku rubuga murukanabumenyi ubudaciye ubwenge ntushobora kugisoma usanga bifobetse ukuntu jambo interano yanjye yari
ubwa mbere nagomba nshimire Claude ndakunda umuntu avuga ibintu biri ku mutima kandi akabivuga atanyungu za politike ashizemo murundi nk'ubu ndamwumvirije uyu avuze ibintu biri ku mutima wiwe kandi birumvikana nico gituma jewe ndamutahura ikibazo afise birumvikana nk'isukari barayidugije bayikura ku 2008 ja ku 2002 mugabo iyo sukari kugira ngo yironke igugu 2004 naho none ntushobora kuyibona n'inkomuzi wibuye ariko kandi ugacusanga abayironka nabo bakuru nyene gusa n'abadandaza bakomakomeye nico gituma navuze ko bivuga avokonetete abivuga n'umutima wugurutse hanyuma akavuga ati barashonje ntutukibavugira jewe naho ranja mwibarabara je nyene ndiko ndabavugira nibyo ntiyabeshe ibibazo bihari arabizi sinibaza yuko twebwe twigeze duhindura ingene tuvuga n'ingene dukora kuko ishyirahamwe urikome rijejwe ibinyene kandi turabikora gusa sinzi ko azi yuko leta yatanguje umugambi wo kugara amashyirahamwe yose atayikomera amashi ibyo mugabo sinibaza ko aricyo bizobafasha nama ndiko ndabivuga amashyirahamwe yacu baracina nata turakora aho tushoboye ibyo dushoboye turagerageza ubwo dushobora mugabo si nomubwira ngo twe twaruga twe turacakora twe turakora mugabo nk'uko abivuze kandi ndabyemeza nuko uko twakora mbere ubu uya leta ntadishaka ko dukora nk'uko twakora ivyo rero siniyumvira yuko leta hari ico bizoyifasha kuko burya nk'uko ndagacishe mu gatoyi iyo utagomba ko hari umuntu aguhanura hajya ubufisi ingwara kandi ubufisi ingorane rero bishitse kuri leta yoyo ku isi zose zibaho ku ma leta yose abaho ku isi leta itemera guhanurwa ngo yemere kumvirizwa ikumviriza gusa abantu bavuga ibyigomba iyo leta irashobora kumara igihe kubera inkoho kubera nibindi mugabo jewe sinibaza yuko ishobora kugira iherezo ryiza ni mu isi nibaza ko hari uburero bwinshi cyane bushobora kuboneka ku isi nicyo gituma rero twebwe twamaduhanura iminsi yose yuko batokumviriza abantu bababwira ibibaryohera mu matwi gusa n'abami nawo uhera muri bibiri ukaraba abatwaye kera imbere y'ivuka rya Yesu Kristo nibaza yuko ababayeho bakomegwa amashi gusa batumviriza abantu bumviriza gusa abantu babwira ibyo bashaka ni ubutegetsi bwabo ntibwigeze burama nibumvira yuko rero byo bafasha cyane bagiye barumviriza natwebwe tutababwira ibyo bibaryohera mu matwi ibi byiza turabivuga mugabo n'ibibi nabyo ne turabivuga ngo babikosore niyo ntumbero yacu nta ntumbero ya politike nimwe irimo nico gituma rero nagomba narishimikiye kuri jambo aheje gushikiriza uyu Claude Joseph nawe arabajije ati uyu ari mu Rwanda arabajije ati mbega mwibaza amareta afise inyungu yihe kugira ngo ibintu ntibivugwe bafise inyungu yukugira ngo berekane ntibaba bafise inyishu mugi utagira inyishu iminsi yose uzorabwiye kubaza ikibazo umuntu atashobora kuronka inyishu swat araguhenda cyangwa akakuryagagura kugira ngo muve imbere nibyo bintu bibi nizo nyishu zibiratanga mugabo ufise inyishu akubwira ukuri kandi akakubwira n'ingene iyo nyishu ishobora kuboneka twebwe rero kubera iyo nyishu idashoboka usanga abantu bahitamwo kugira kimwe no kwita deni kubihakana bakabihakana bakavyanka nico kibazo twebwe tubona kihari mugabo n'ubu ndabisubiyemo ije ntacho bifasha nta kintu kimwe bifasha.
Uyu ni Bwana Gabriel Rushyiri, umuyobozi w'ishyirahamwe Olcom, mu kiganiro muri Sanga cyobera mugenzi wacu Edi Rwema ku ijwi ry'Amerika. Nshuti mwatwumvaga ndabashimiye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mugire ibihe byiza.